Iri nijwi rya Amerika.
Kira
ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa nijwi rya Amerika.
Baramukije waruka na mwese bakunzi ibiganiro by'iri rya Amerika. Ifungurwa zitegwa zikongera zikadandarizwa ku barabara zishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'uzihereje. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitamagara y'abantu ku isi OMS yemeza ko ibice 20% by'abantu bagwara korera, amacinya, cyo kimwe n'inzoka zo mu nda bivuye ku isuku rike rirangwa muri byo. Ijo biruko mu gihe abagera ku bice 80% babeshejeho ku munsi n'ifungurwa zitetswe zikadandarizwa ku barabara bivuye kuko birirwa ku buzi niba bagitaha gufungura iwabo ku bwa FAO ishami ryawo ni gita ifungurwa ku isi. Ukugenzura urudandazwa rw'ifungurwa zitekwa ku barabara bigabanya abazidandaza batisunze amategeko. Ugucungera impusha cyo kimwe n'isuku ry'akarere rukoregwamwo byatumye Leta ya Canada yemerera gukora uburiro hafi 10,000 gusa mu gisagara cya Montreal nk'uko Asia igisata kiraho iby'isuku muri icyo gihugu kibimenyesha. Ubuhinga bwo kudandaza ibyo kurya bitetswe mu miduga yabigenewe burijukiye mu bihugu biteye imbere ugereranije n'ibiri mu nzira y'amajambere. Akunguko nuko izo mfungurwa zitandura imicafu cyane ugereranije n'izitwagwa ku mutwe. Mu karere ka Afurika ibibanza byo kwibarabara bitekerwamwo bikongera bikadandariza nk'imfungurwa ntibiteguye neza. Akatari gato tubisanga ku bituro by'imiduga n'amasoko mato mato atagira amabombo bene utuzu twa sugumwe. Amashyirahamwe mpuzamakungu arakorana n'ibisata bya Leta mu gutunganya gushasha uburiro bwo kwibarabara mu bisagara bimwe bimwe. Akarorero ni FAO ishami rya ONU yita ifungurwa ku isi ryakoranye n'igisata ANSSA kijejwe isuku muri Mali mu kubaka amazu n'uburiro bisakaye aho abantu bihagarika no kuyora umwavu mu gisagara cya Bamako. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ifungurwa zitekwa zikongera zikadandarizwa ku ibarabara hamwe n'amagara y'abantu. Kuri mikro muri kumana jewe Joseline Nduwayo kaza mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyimviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya Bujumbura. Mugenzanje Alain Virankunda arubaza ati twogirira gute isuku ibiribwa bitekwa bikongera bikadandarizwa ku ibarabara? Ngize inyishu bamuha
nk'abantu badandariza ku mabarabara bakwiye kuraba ubuntu nk'ubushashe bakaza barashyiramo ibyo biribwa kugira babigirire isuku
bakagwiza amarobine ku mabarabara kugira ngo abantu bashobore kuronka amazi meza
bade abadanza bato bato bobaha imbibanza bizwi
imbere yuko bateka bobanza bakagirisa kuhajya batekera
bajya nabo babidandaza bakabaha n'agasabune mu gakisha ko mu gakaraba
bijya bibanza icambere bobanza bakabigira neza kugira ngo bagwanye imicafu
bajya babatuma nibo bategeka yuko bokoresha bijya bikoresho neza kubera natwege tugenda kwafungura turahagirira ingorado bakaza barafundikirana zijya fungurwa tukunda gufungura keshi na keshi.
N'umuyaga iyuje ijya ntumukizamo irimo mikwe zijya sizo gufungura zijya nizo kumenya
nkabajya bateresa ibintu bwa mbere kwibarabara biteze ipfo uko baza barabifunika bimaze kujya ku bucafu abahombeje abantu ubuzima bo bimena.
Hirizu genge abakora mu buriro bwo kwibarabara gutuma bamenya uko bategura impfungurwa. Amahimirizo ubwayo aduza ibitigiri by'abijukira isuku. Umugambi Prasari ujeje ubushakashatsi no guherekeza abakora uwo mwuga watumye ibice 30% by'abakozi bo mu buriro bwo kwibarabara muri Chade bitwararika koza ibyombo, kuronga impfungurwa imbere yo kuziteka, cyo kimwe n'isuku yo ku mubiri. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi OMS yemeza ko isuku mu buriro rigabanya indwara ziterwa n'imyanda ku bice 50%. Ugukorera mu mategeko guhinga uvu leta zo gufata mu mugongo abakora ako kazi. Uko niko Ghana cyabubakiye amabombo n'utuzu twa sugumwe kubifashijwemo n'ishyirahamwe UNICEF kugira ngo twumve neza ibijanye n'ifungurwa zitekwa zikadandarizwa ku ibarabara hamwe n'amagara y'abantu. Tega amatwi itohoza mugenzanje Alain Yves yagiriye mu buriro bwo mu micungararo y'igisagara cya Bujumbura. Alain Yves, ijambo ni rwawe.
Ifungurwa zitekwa zikongera zikadandarizwa ku mabarabara amwe amwe y'igisagara cya Bujumbura zitegurirwa mu bibanza bidafite isuku. Twabonye zitekerwa hanze y'utuzu tw'uburiro twubatswe mu mbaho tudafise isima ku gituro cyo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura hamwe no ku ibarabara riri nyuma y'isoko Bujumbura City Market batazira kwa Sioni. Inkungugu ija mu mfungurwa bivuye ku ruja n'uruza rw'abantu bene duga ni nkurikizi kuko zidafundikirwa mu masafuriya. Ukudategekanya ibibanza bigenewe gusukwamo imyavu gutuma imicafu ishigwa mu mufuko wegereye ikibanza cyo gutekeramo itera udukoko ku biribwa. Twabonye isazi zitondereye amatomati, inyama mu gasashe gateretswe hasi muri bumwe mu buriro buri ku ibarabara iri nyuma y'isoko Bujumbura City Market. Ukutitwararika isuku y'ibiribwa bidandarizwa ku mabarabara kuranegurwa n'abantu babifungura. François Miburo twasanze ku gituro cy'umuraro ku bw'igisagara cya Bujumbura avuga ati:
"Ibintu by'isuku biragoye ngahaye kandi haza abantu b'ubwoko bwose bava intara zose umuntu ariko arafungura bikamuduma ko
ubukene bw'amazi butuma ibiribwa bitekwa bitagiriwe isuku mu kurongwa bikwiye. Akarorero amateke, ibijumbu, umuceri bikinjikwa bironzwe rimwe nk'uko bigigwa na Saidi umukozi mu buriro bwo kwibarabara inyuma y'isoko Bujumbura City Market. Ukutarongorora neza amasahani agaburirwamo abantu kugabanya kanovera kifungurwa. Kubwa Didas Bugegene akamoto azumvamwo kisabuni kagabanya uburyohe bw'injya. Ukugugwa nabi bitewe n'integuro y'isuku rike ry'ibiribwa bitekewe mu ibarabara kwa makwibonekeje kubato nabisumbuye. Dutega amatwi uko bigendera Janvier Niyonkuru akora akazi kuguterura imizigo ku isoko Bujumbura City Market.
Niwaje mu bisanzwe bintu na managwaye munda namanagwaye inzoka zitegwa n'ubucafu.
Ukwegegwa n'ifungurwa zidandarizwa ku ibarabara kubonwa nk'akarusho kugwaruka rukora imyuga mito mito. Ukudata imirimo be n'igiciro kitarenza 600 ku isahani igizwe n'umuceri, ibiharage irengarenga n'igitoki canke n'ibiraya ni siguro ya Claude Mbanje dandaza wa mayunite ya telefone ku gituro cyo mu buraruko bw'igisagara. Naho biruho ukwiyumvira ineza y'ugukingira amagara gutuma rumwe mu gwaruka ruhitamo kugura injya mu buriro buzitegurana isuku. Adrien Karibwami avuga ko yemera kugura izigihumbi n'500 kuko zitamutera iseseme n'igabanuka ry'akayabago. Ingwara z'ivyaduka nk'igwirirana y'ingwara ya korera zishobora kwibonekeza mu gihe atacokorwa mu gushigikira isuku ry'ibibanza bikoregwamwo urudandazwa rw'ibiribwa. Beatrice Bazikamwe umuvyeyi twasanze mu buriro buherereye ku ibarabara inyuma y'isoko Bujumbura City Market benshi bita kwa Sioni avuga ati:
"Harashobora kugira ingwara zishobora gutera byakorera n'ibindi, hariho n'ingwara z'amacinya zishobora gufata bivanye n'ugucafu."
Tumenyeshe ko urudandazwa rw'ibifungurwa bitekwa bikongera bikadandarizwa ku ibarabara rutemewe mu bibanza bidakwije ivyangombwa bituma isuku gisununura. Aho twovuga nk'amazi meza, akazuka sugumwe n'uburiro bufise igikoni cyo gutekeramo ifungurwa ku ga Prosper Muyuku arongo igisata c'igihugu kijejwe isuku. Ukugenzura urudandazwa rw'ibiribwa rwo mu ibarabara kugabanya abarukora batarufitiye uruhusha. Uburiro burenga 50 bwarugawe muri aya mezi 3 aheze muri komine Buyenzi nk'uko vyemezwa n'igisata kijejwe isuku mu gisagara ca Bujumbura. Uguteza imbere isuku gikibanza gitekegwamwo kikongera kikadandarizwamwo ifungurwa c'inyuma y'isoko Bujumbura City Market ningingo imaze gufatwa n'inzego zijejwe bakoreshe isuku kuneze gukingira amagara y'abantu. Tegamatwi David Ndayizeye ajeje gisata cy'isuku gy'igisagara cha Bujumbura.
Turamaze gufata ingingo yuko twamenaje neza ko bakore hameze neza. Cyategura mu nyuma bakadandariza hameze neza.
Tumenyeshe ko uruhusha gurudandazwa rwifungurwa zitekwa zikongera zikadandarizwa kwibarabara rutangwa n'igisata kijejwe ubucuruzi mu gihugu hagati vyemejwe n'ugwego rujejwe kugenzura isuku ry'ibibanza.
Ifungurwa zitekwa zikadandarizwa kwibarabara zishobora kurenza umunsi zigikomeye uko zibika neza ko kwisunga izifa n'ingoga gusumba. Uko niko gisata cy'ubushakashatsi muri kaminuza Abomi Calvi yo muri Benin cyabitohoje. Isuku ry'abadandaza riremurura amashyirahamwe ajejwe isuku mu karere baherereyemo. Twasanze ko gukorera hamwe hagati y'abaguzi n'abajejwe intwaro bifasha mu gushyira habona abadakurikiza amategeko yubahiriza isuku. Akarorero mu gisagara cha Bamako abajeje amagara y'abantu barahawe umuco n'abanyagihugu mu micungararo mwisekeza ryo kugara uburiro budasukuye aho baherereye. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ifungurwa zitekwa zikadandarizwa kwibarabara n'amagara y'abantu, tega amatwi ikiyago twagiranye n'ujeje gisata cy'isuku mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Prosper Muyuko aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Prosper Muyuko ndabaramukije.
Amahoro.
Mbega murabona yuko ibijanye n'isuku y'ibiribwa bidandariza kubarabara biri ku rugero rushimishije.
Ari ngaha mu gisagara cha Bujumbura cyangwa mu gihugu hagati turacyari inyuma cyane. Amapolitiki y'ibyisuku ntiyigeze atezwe imbere, byaranditswe kuva ku babirigi bakidukoroniza vyigeze bikurikiranwa rwose ngo bishigwe mu ngiro. Nk'ibyerekeye amarestoran n'ubunywero abajejwe ibyo bisata uno munsi ntibajinama nko kubahora jinama kera. Umuntu wese agira ati je waho ndabishoboye. Rero hamwe icyo kintu cuboneka ari mu ngo z'abantu canke ari mu buriro canke ari mu bunywero, ikirezo cyaba kiyonse umuti urama.
Ubuzu bw'uburiro buri kwibarabara usanga budafise ubuzu bwa sugumwe canke amazi meza, mubandanya mubireka bibandanya uko biri canke birahinduka.
Abantu benshi bacuruza usanga bari umwanda, nuko nk'abamustantiri budukundira mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu nta nimwe turegera twiyumvira guhana. Aho vyifashe nabi uca usanga ibintu arukidavagi abantu nibamenye bajijuke atakindi gisaba hamwe adakwije ivyo bamweretse ntibamwugururire.
Ku ruhande rw'abakozi benshi bitaba boyi canke abayaya aribo kenshi usanga bakora muri ubwo buriro, hari impanuro mwoha abakoresha babo?
Umuntu yagize kwanza kwigishwa ingene yozi vyombo uravye ngene bakadengene bagakora ntibagakora kuko bakazi bagakora kuko batumwe n'inzara. Turacyakeneye amashira hamwe afasha mu kwigisha abantu asaba akazi n'imbaraki kiboyi n'imbaraki kiyaya bazi kugakora.
Ndagukenguruki
murakoze cyane.
Arakoze Alain Yves Irankunda kuri ayo majwi n'ibyo biganiro adushikirije. Tumira amategato mu kumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitura abaganga mu gihe cyose tugwaye.
Magara make akesha majoro byo badori kesheje muganga.
Kwibutse abariko baratumviriza ku kiganiro arikira cy'ibi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga kubyerekeye imfungurwa zitekwa zikadandarizwa kubarabara hamwe n'amagara y'abantu. Gwaruka nimurambirwe kume hafi y'amaradiyo yanyu. Ni wa mwanya wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wanyu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Ngeze mu gace mbazanda kwishura.
Bazanda kwishura
amazi nicyo kintu cy'ambere
gituma ibifungurwa bigira isuku birakenewe yuko habaho amazi
nico kintu cambere umuntu akenera kugira gira isuku ribereye ari mu bifungurwa ari ku mubiri wiwe rero iyo ibintu abantu bafungura bitagiriwe isuku ari ibintu beza bigatera ingwara amazi ategeza kuba ahantu hose hari abanyagihugu mu buriro hoho abantu baje bava mu hingo itandukanye baje gufungura bakeneye gukaraba imbere yo kubafungura bagakaraba bahejeje no gufungura
mbaza ndakwishura
kwiki none leta y'Uburundi itoshira ikinyabarega bacha mu ducafu
byo umuntu yo bishya mu migambi igihugu itegura nyabarega ufasha kuruta kugita hasi hamwe gishobora gutera n'ingorane kandi gatera n'imicafu ngo bunyabarega bubikwiza ahantu hose kugira umurundi wese yumve yu ahantu hose hamukikije hoguma hari isuku imicafu yose uhita muri nyabarega
mbaza ndakwishura
Uganda rumaze kugera kuba mu bihugu bifite isuku none twebwe ngaha mu Burundi ntabwo bishoboka
cyose birashoboka ibyo tubikora dufatanyije twese hamwe na leta ifashije abanyagihugu ikabahimiriza ikabumvisha kamaro ko kugira isuku aho umuntu wese atuye birekana ko hano mu Burundi isuku riko riratera rije imbere abajeje igisagara batunganya ibikorwa bitandukanye kasanga bariko barateragira amashugwe hagati y'amabarabara abegwe byose biva kushaka ry'umurundi kumva yuko iryo suku agomba ku Burundi butera imbere mu isuku
mbaza ndakwishura
abo bantu bohimirizwa gute kaje mu bibanza bizwi kugira ngo amagara ababandanye atera imbere murakoze
guhimirizwa ari kintu nkenegwa mu migwi itandukanye bakabumvisha igituma batashima kubabona mu barabara ikigo gijejwe gutunganya ibikorwa hano mu gisagara batabaronkeye kibanza bazuka batayuka mu barabara
Gwaruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duhu mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
abantu bari bamenyereye kujya ibintu uko babonye kose kugira ntibavangure ngo ikiyengo kizoribwe uko gikindi kizoribwe abantu bobo kugenza gute
uwo tumbera hazwi yuko bagira isuku izo mfungurwa ziza kurira ziba zitunganyije n'isuku ribereye rijanye n'amagara meza
mbaza ndakwishura
abo bantu badandaza ku mabarabara batavyumviye hazogira igihe amategeko azokora ku buryo babirukana
igisata kijeje gutunganya ibikorwa mu gisagara bashizeho ingingo abantu ntibayikurikize umva yuko ibyo byose bijanye n'ibihano ntibyogera hiyo kwereka umundi muntu uti hariya ibintu tubitunganyije kuriya ikuneza iterambere y'igihugu
mbaza ndakwishura
None ngaha mu Burundi ntabwo bashobora bategeka abantu bateka mu maresitora yuko bategerezwa kugirira isuku ibyo bifungurwa
bagiye abantu bafise amazu badandarizamo ifungurwa batetse bakwiye kuronka amategeko abaranga kaba bafise n'abantu baza kubasuzuma kugira barabe yuko aya mategeko bayashira mu ngiro kuba bafise uburiro bwiza busukuye amazi meza ava mu mabombo ubuzu bwa sugumbwe bufise isuku ribereye ivyo byose bitunganyije uko nta nkeka yuko Uburundi tuzuja muri ya bihugu bifise isuku ikwiriye
mbaza ndakwishura
isuku rike ry'ibifungurwa riratera kanseri
ego cyane murana hariho umugera wita helicobacter utera ingwara ya kanseri mu mushishito ugasanga muri bwa buriro umuntu arahitanye fushete ayogeje yihuta acishije ko hejuru ugasanga ahaye ya migera itera ingwara uhaciye wundi ahandi ugasanga bakoresha amavuta usanga ari amavuta yamaze kononekara atakinda akora atari konona amagara y'abantu
Rugamba rwa maki hayanje.
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye. Tugeze kugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Bajya abakozi benshi bo mu restora bamabumva kenshi ibintu bijanye n'isuku ni kuko batabikora
utwara ico kibanza c'uburiro agashira amategeko akaze n'abakozi biwe baje ku murongo mu byerekeye isuku bigenza uko urasanga hari ikintu kinini yagihindutse ugasanga abantu baguma babirukira kuko bazi yuko ku byerekeye isuku arabambere ni byiza gukeburana
mbaza ndakwishura
bikunzwe kuvuga yuko ngo abakobwa ngo bakunda ngo gutunganya ibintu by'isuku cyangwa ngo bavyumva sana byo bari byo
muri rusangi nivyo byose biva mu ndero baba bahawe bakiri batoye kenshi birafasha iyo abantu bari kubarakura byose n'ingingo nishaka n'abahungu barashaka kugira isuku irengeye imbere n'iry'abakobwa
mbaza ndakwishura
Gute twamenya ko imfungurwa zitagira isuku.
Ubwa mbere urashobora kumva kamoto. Ubiravye no kwijisha ukabona yuko bitabereye. Hari naho bishika mu kanwa ukavyumvira umwanze kubitamira. Aho bishika nuko ubifungura ukumva biraryoshe. Hahera amasaha bikagusinzikariza amagara. Kumva utanga kuribwa mu nda mbere bikajamo na gasesemo. Rero bigenze uko nta handi yo kuri kiratari kwa muganga kuko mwumva yuko iyo umuntu ari karacibwamwo akongera akadahwa abe karatakaza ibintu bimwe bimwe bigize umubiri wiwe bishobora gutuma akamana amazi y'umubiri
mbaza ndakwishura
mbega kwirukana isaze muri bijya bibanza birimo imfungurwa niyo nyishye
nankeka yuko ari kugwanya imicafu bakwiye kwitwararika kugira isuku bagahanagura amameza bakoresheje igitambara gisukuye kiri mu isabuni bagakubura hasi kwitwararika gufundikira ifungurwa canke ivyamwa igihure n'isaze
Yamanjuti zange ngunda na kindi nifuza kumutima Daru kwa magara yorora nirwa
Uvanya magara kuhindute wibuke kwa sese kana yorwe
Yamanjuti zange ngunda
Arakoze muganga Anita Munyana kurizo nyishu ahayugwaruka N'ubu nyene tumiramate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitura abaganga mu gihe cyose tugwaye
Yema nchuti zange ngunda na kindi nifuza kumutima Daru kwa magara yorora nirwa
Umene tumutwe
Lipire muganga
Ofisu musonga
Lipire muganga
Ofoneta wahose
Lipire muganga Yema nchuti zange ngunda na kindi nifuza kumutima Daru kwa magara yorora nirwa
Jambo abanywanyi bacu. Munywanyi yatwandikiye abaza ati: "Iyo umugore atari sugi, arashobora kwandura umugera wa sida yahuje ibitsina utamukomerekeje." Murakoze. Muganga Anita Munyana. Duhere umuco umunywanyi wacu.
Arakwandukiza intemba mubiri ziba mu himba byirondoka byiwe usanga zirimo uwo mugera wa sida akakwandukiza muri ubwo buryo uhuye n'amaraso y'umuntu yanduye ariko umugore canke ku mugabo yanduye umugera wa sida ashobora kukwandukiza naho nyine
Turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zimufashije. Uko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho rwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasoko. Uno munsi ubuguti. Akabigira kabitsi, kajya imboga karitse. Bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Bashaka guhanura yuko umuntu yagize ikintu akizi gishobora kumugirira ingaruka mbi mu buzima.
Bikubwiye iki?
Nka anyi noheba ishure mu nyuma hari ingaruka mbi janye dufate n'ubukene.
Bikubwiye iki?
Uri imboga kandi ubugari buri hajya uza kubukoza iki?
Bikubwiye iki?
Wewe wiyemeje gukora ikintu gitegure imbere y'igihe nimbona yuko hari akantu gahaze gakosore
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe ikiganiro kira Shimira Alain Yves Rankunda hamwe na Diane Ndonse bafashije gutorokanya amajwi Nasizi nyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mutizi cyo muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura ubyandikiye mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 940 463 Kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho utaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
No. This program has come to you from the Voice of America.